iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Oya nokuri kwa mongo nta tuntu nagikije bazize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute daba turavye n'amasaka amasaka arapfuye aheze yandi yarumye.
Uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri zone Gisenyi ibusoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi avuga ku mwimbo wabaye muke kubera uruzuba. Tubafitiye n'ayandi makuru ku banyagihugu baba muri territoire ya Buvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko basavye intumwa za ONU zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa vya MONUSCO muri Congo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri iyo territoire ya Uvira. Turavuga no kwisibishwa ry'iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi ryanya kwigendera Asinapol Rwigara riregamwo ikigo c'amatagisi n'amakori co mu Rwanda kugurisha icamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko hamwe no kukiringo c'ukweza abanyagihugu baba muri zone Buterere mu Burundi hafi y'ikibanza ca Setemu ihingurirwamwo amazi mabi n'imyanda ava mu makartiye amwamwe mu gisagara ca Bujumbura bahawe kugira babe bahavuye. Yamarareka dutangurire ku makuru avuga hijya no hino amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidel Niyongabo. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cha Sudani cashikirije jo ku munsi wa gatatu ko kitazokwemera ko igihugu kigwa mukaga muri imyerekano yadutse mu gihugu nkuko umushikiranganje wo kwivuna abansi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu. Imyerekano gushika ubimaze indwi zitari nke ihamagarira Perezida Omar al-Bashir kuva ku butegetsi. Iyo myerekano yatanguye hiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro cy'umukate mu nyuma ihindukamwo yiyamiriza ubutegetsi. Umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Kamal Abdel Maruf yavuze jo ku munsi wa gatatu kw'igisirikare citeguye guhangana n'abahungabanya umutekano wa Sudani. Naho iyi migumuko yabaye Perezida Bashir yaranse kuva ku butegetsi. Abategetsi bavuga ko abantu 30 bishwe kuva iyo myerekano itanguye ku itariki 19 z'ukwezi kw'12 guheze mu gihe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yo avuga ko abarenga 40 aribo bahasize ubuzima. Igigiga cishiramwe mpuzamakungu cita kubana UNICEF gisaba imiliyoni 180 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha abagore hamwe n'abana barenga 180,000 mu gihugu cha Sudani y'ubumanuko. Umutegetsi wa UNICEF muri ico gihugu yavuze ko amasezerano y'amahoro yatewe ku mukono mu kwezi kw'icenda umwaka w'2018 atitayeho ubuzima bw'abana barenga imiliyoni 4.4 bakeneye imfashanyo zihuta. Andre Sule aserukira UNICEF muri Sudani y'umanuko by'imfata kibanza yavuze ko menshi muri ayo mafaranga azokoreshwa mu kugura imfashanyo z'ibifungurwa. Sule avuga ko yizigiye ko impande zasinye ayo masezerano zizoyubahiriza ariko abanye Sudani y'umanuko ngo baracabangamiwe n'inzara. Ako kamo ka UNICEF kaje haheze ukwezi iki gisata cyawo nikivuze ko amakungu yananiwe gucungera abana baba mu bice birimo intambara mu bice bitandukanye ku isi. Abanyamerika baharugwa mu mamiliyoni bari mu bihe vy'imbeho nyinshi twovuga kwizura inzara. Ivyatumye ukwiyunguruza hakoreshejwe amatere nibihagarikwa. Ubuzi hamwe n'amashuri birahagarikwa hamwe hamwe ndetse hari n'amateleviziyo amwamwe yahagaritse ibiganiro vyayo. Ikigo c'igihugu kijejwe ibihe cashikirije ejo kuwa gatatu ku miliyoni 25 z'Abanyamerika cyane cyane muri leta ya New England ni mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta ya Wisconsin, Minnesota, Illinois na Michigan bari mu bihe byo gukanya bidasanzwe cyane. Ba guverineri ba mareta ya Illinois, Michigan na Wisconsin bashize ayo mareta yabo mu bihe bidasanzwe. Abantu bashika kuri 4 baramaze gufa bahitanywe n'iyo mbeho gushika iki gihe. Abahinga bahanura ko abanyagihugu bakwiye kutareka imibiri yabo ngo ibe mu mbeho iminota 10 gusa. ibihumbi by'abanyagihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza Juan Guaido ku munsi wa gatatu ejo basabye abasirikare kwitandukanya na perezida Nicolas Maduro kandi bemera imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu. Abanyagihugu bihereje amabarabara ku murwa mukuru Caracas hamwe no mu bindi bisagara bafise inyandiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza agateka bakitandukanya n'intwaro y'agahotoro. Imbere y'iyo myiyerekano Maduro yari yagerageje nawe gukoranya abasirikare bashika 2,500 ku murwa mukuru Caracas asaba ko baguma biyunze kandi agabisha ko hari abasirikare b'abacangero bari mu gihugu. Guaido w'imyaka 35 y'amavuka akaba arongoye inama nshingamateka ariko agerageza kuremera Maduro ngo ave ku butegetsi kugira ashinge leta y'imfata kibanza izoca itunganya yandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite muri Yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha inguvu zose kugira rugondoza abarwanya leta b'abahuti bashobore kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cha Hodeida. Abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba Yemen bafunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cha Hodeida mu kwezi kw'12. Icyo gisagara kiri ku kivuko niho haca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri Yemen. Impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri icyo gisagara ariko ntibihuta gushyira mu ngiro ayo masezerano.
Turagushimiye Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abanyagihugu baba muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu yo mu Manuko basavye intuma z'urwego rwa ONU rujeje umutekano ku isi zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa vya MONUSCO muri Kongo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho muri iyo teritwari ya Uvira. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Izi ntumwa z'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi ziwonu serukira ambasaderi w'Ufaransa muri ONU Quentante Tires azikigera kubwegera azakiriwe n'abakozi ba MONUSCO bakorera Uvira ndetse n'abademobe bahoze mu mitwe itandukanye yitwaje ibigwanisho ariko baza kwishyira hamwe batangira ishyirahamwe rya ICAD rifite umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri ndetse n'ubworozi bw'ingurube. Mu kiganiro cy'isaha imwe aba baturage batuye muri iki kibaya cya Rusizi ndetse n'abagarariye sosiyete sivile bagiranye n'intumwa z'akanama Karoni zari zivuye i New York bazigaragarije impungenge batewe n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro iri muri teritwari ya Uvira.
Umutekano ahantu iwacu mu plan de la Rusizi urahungabana kubera imisi yose twese tubona ba infiltration baba mu Burundi bakaca ku Rusizi hanyuma baka RN5 bakayivuka ko bakama bagendiriya mu mirima ya Mulenge nge hamwe na Remera
kuko ariho hantu abamama batabasha kugenda ngo bashike bahinge kubera icyo nico cyaduteye ubwoba ari ahantu tutahinze imashini zatinye kugerayo bita muri nyakijangwa hari n'ahandi mukagaragara naho tuza tugira ubwoba bwo kujayo hari ahandi efo mu Kibirizi Rwanda rja za Rwenena aho naho turi mukugira ubwoba bwo kuja guhingayo kubera ikibazo yuko abamama baragenda bashika bakaba bafata kusanga barabahohoteye
ari aba baturage bo mu kibaya cya Rusizi ndetse n'abagarariye sosiyete sivile ya Uvira basabye izi ntumwa z'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi guhagurukira imitwe yose yitwaje intwaro y'abakongomani abarundi ndetse n'abanyarwanda iri muri teritwari ya Uvira. Ruhanga Alexi yari mu ntumwa za sosiyete sivile ya Uvira.
Rekomandasiyo duhaye abashyitsi twari dufite uyu munsi ba conseil ya dusekirite nations uni murabizi ko aba nibo bapatro ba MONUSCO dufite hano kandi iyo biri muri manda za MONUSCO ifite twabasabye ko bodufasha muri cadre ya lobby badufashe kugira ngo habeho les opérations niba bishoboka bashobora kudemantrare ya magroupe armé loco ahari aha yateza umutekano muke mu baturage ariko kandi bademantrare ya magroupe armé étranger ari mu kariya karere. Ibyo ni byamara gukorwa ugwashobora gukora ukogwa rero iriya mission yindi ya DDR yo gukura intwaro mu baturage no kudemobiliza wenda abashaka gusubira mu buzima busanzwe.
Nsabimana Claude umutura guturiye mu kibaya cya Rusizi nawo mu bitekerezo yashikirije izi ntumwa yazisabye yuko zabwira leta ya Kongo ikongera umubare w'abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za Mai Mai Kihebe, Mai Mai Kijangara, Mai Mai Munyemari, Mai Mai Irunga, Mai Mai Mushombe, Mayimayi Mbulu ndetse n'abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara Horebu FNL n'imbonerakure kuko bateza umutekano muke muri territoire.
Mbe umutekano ni muke dufise. Ntago dusirikire nkuko byari bikwiriye nkuko twaza dusirikire mu myaka iheze. Turasaba yuko boran force igisoda bodeza arunabari mu mashamba bakatuzanira abasoda benshi mu maene yo turimo.
Umuyobozi wari uyoboye izi ntumwa z'akanama Karoni gashinzwe umutekano bwana Quantante yavuze yuko akanama Karoni gashinzwe umutekano ku isi kamaganira kure imitwe yose y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Congo kandi ko Monisco ifite inshingano zo kurindira abaturage umutekano ndetse no gufasha leta mu kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho. Quantante yagize ati tuzahuza ibi bitekerezo twahawe n'abaturage bizaha imbaraga ibiganiro n'akazi akanama gashinzwe umutekano mu kongera indi manda Monisco mu kwezi kwa gatatu
en vue du renouvellement du mandat de la Monusco au mois de mars.
Izi ntumwa z'akanama gashinzwe umutekano zirimo abaserukira ambasaderi wa Amerika muri Loni, uw'Ubwongereza, uw'Ubiligi, wa Afrika y'Epfo ndetse na Mali basuye territoire mu gihe imaze iminsi ivugwamo imigwano hagati y'umutwe w'inyeshamba za Red Tabara zimaze icyumweru mu ntambara muri groupe ya Kigoma n'ingabo z'Abarundi ndetse n'imbonerakure nkuko societe civile muri territoire ya Uvira ibyemeza. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika kubwegera mu ntara kivu amajyepfo.
Banywanyi bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Rwanda, umucamanza muri sentare y'intango ya Kaciru mu gisagara cya Kigali yasibishije iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabijyanya kwigendera Sinapol Rwigara riregamwe ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko. Urubanza rwasibishijwe kubera ko abaguze amatungo bifuza ko nabo baseruka muri urwo rubanza. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ku isaha saa 2 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali byari byitezwe ko yagombaga gutangira kumva impande zombi ziburana urubanza uruganda rwitabirwanya kwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana ko bateje mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora byabaye ikinyuranyo kuko hahise hiyongeraho urundi ruhande rutari rwitezwe muri urubanza. Urwo ruhande rwa gatatu byamenyekanye ko ari urwaguze iyo mitungo y'uruganda muri cyamunara ya Fond de Commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize 2018. Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira kampani MMRGD yegukanye icyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ko abo bunganira bifuje ko urubanza rwaba bahari bakagoboka ku bushake kuko bafite inyungu muri uru rubanza. Yasobanuye ko bamuhaye dosiye bakererewe bityo ko atabashije gutegura urubanza neza. Asaba igihe gihagije cyo kujya kwitegura. Banyiri imitungo y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bareze muri uru rubanza baravuga ko hari ku nshuro ya mbere bamenyeye kampani yatsindiye kugura imitungo yabo. Kampani MMRGD bivuga ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera ariko ayihuriyeho n'abandi bantu. Urubanza rugiye gutangira kuburanishwa nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru gitera utwatsi nzitizi zari zazamuwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga Maître Vedaste Habimana. Basabaga ko ikirego kitakwakirwa kuko ngo uruganda rwaregeye urukiko rutari rwo. Bavuga ko rwagombaga kuregera urukiko rw'ubucuruzi. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda gifite ishingiro, kuko ikirego kiregera gusaba gutesha agaciro cyamunara kigomba kuregerwa urukiko ruri hafi yaho iyo cyamunara yabereye. Cyamunara yafundiye commerce y'uruganda rwitabirwanya kugendera Sinapuru Rwigara yabereye imasoro mu cyanya cy'inganda ku ishami ry'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Abahagarariye uruganda Premier Tobacco Company Limited barega bavuga ko iyi cyamunara yatwaye imitungo yose y'uruganda yabereye ahantu batamenyeshejwe, ntibamenyeshwe igihe n'agaciro ryayo ndetse n'amafaranga yayivuyemo. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rurega bari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura umusoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ku mwari w'amahoro Anne Rwigara mukobwa wa nyakwigendera Sinapuru Rwigara, umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane na neza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane mu ruganda baryozwe iyo misoro. Umucamanza yabahamije uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ruregwa. Kugeza ubu urubanza Rwanda Revenue Authority saba ko abari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda PTC baryozwe umusoro ruri mu rwego rw'ubujurire. Ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza uruganda rwitabirwanya kwigendera Sinapuru Rwigara akayabo ka miliyari zikaba kaba muri esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda, kikavuga ko rutayishyuye mu bihe bitandukanye. Uretse icyamunara ya Fonde Commerce y'uruganda rwitabirwanya kwigendera Sinapuru Rwigara itavugwaho rumwe, hari stock y'uruganda n'amamashini yakoraga itabi ku ikubitiro byatejwe mu cyamunara bivamo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye hatitawe ku zindi manza ziri mu nkiko. N'umusoro w'umuryango wo kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi ko bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango, bivuga ko rwishyuraga miliyoni zikabakaba muri 300 nk'umusoro wa buri kwezi. Ibyo ko ari umunyemari ukomeye ya Sinapuru Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Kubivugwa n'ubutegetsi yazize impanuka, ariko ku ruhande rw'umuryango we ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Niba nta gihindutse iburanisha rizatangira ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bagira ubusaha ijwi ry'Amerika i Kigali.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Mu Burundi leta yatanze kiringo cy'ukwezi kugira abanyagihugu baba muri zone buterere hafi ikibanza cha Setemu babe bahavuye. Abo banyagihugu basaba ko ikiringo cyo kongerezwa icigwa cyakozwe kigasubigwamwo, kuko bavuga ko hari imihana babona ko yarenganijwe itofatwa n'ingingo y'ukubomoregwa. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Harabubatse batafise impapuro za leta, abo barinyagiye leta, abo barose impapuro za leta.
Jean Bosco Ntunzwe n'Imana, umushikiranganji w'ibikorwa bya leta, umwe mu bashikiranganji batatu bari bishikiye mu kibanza cagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafuye mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero y'ubukingira abanyagihugu n'ibidukikije. Ikibanza kiri muri zone ya Buterere komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura, aho bashikiranganje bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava. Ntunzwe n'Imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko.
Ategeko ni yakurikijwe kuko ubafise ga bose ntanwegeza aronka autorisation do batire.
Kiretse vy'amategeko, abo bashikiranganje bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo bangamiwe. Pascal Barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naha amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu.
Cyitwa ibibazo bitoyi biteza kuronka inyishu, ariko bitazi ivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha. Niyo hoba yarahanye, en propriété mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira abenegihugu, nta kibuza n'ubufisa niwe baramuvana.
umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze kiringo cy'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye
mu kiringo cy'ukwezi kumwe bazoba bavuye mu kugira ngo tukingire ubuzima n'amagara y'abene gihugu barenga kuko murumba turiko turakoresha ibishobisho turiko turarabuzima bwamwe bwe muri ngaha byiza n'ugukinga
abanyagihugu ba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko bagwa mu mporero
n'ubwo mu kwezi kumwe uwo wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tukuye mu gahundo n'umushikiranganje n'uhora hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo ruryo ubundi buntuzenya ndibaze yuko ko leta ari umubyeyi zo yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisugare
hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugaba hanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere Mbega none umuntu aba ngahaye nuba muri miliware ni ndari menase gusumba ubundi
mu bisanzwe bakigira iyi station de depuration abantu bari bategekanije metero 100
ibintu byose biri ngaha ni bya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na kare icyo nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranye umunyagihugu ku munyagihugu uruvyaro rwa leta nyine
abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bico bose ko kwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze icigwa cakozwe igasubirwamo ku neza yabo
hamwe mushira leta mugasanga ntibikunda ko uwo kwimura setemu kugira ngo izo banyagihugu muraraba bituzogende twikoreye ubusambi na cane cane gende abantu barahaguze kera cane ndanahashira ubujyo bwinshi ubonye ndi mu ideni sinzi rero iyo umuntu azocajira n'ingene bizogenda
niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetre muri ko murarenza urugezo rero turasavye bashinga amateka twitore bakinguza amateka cyane cyane nyakubaha umubyeyi wa twese mukuru w'igihugu yuko iyi expertise boyisubiramo
abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko ari ha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshigwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje intwara mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemo ariyo yo kwimuka
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa c'est kwiyumvira ati setemo niyimuke abene gihugu baguma aha ivyo vyo bari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ntiyoheza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo
ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cyagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja habona mu mwaka wa 2014 mu mpera z'umwaka wa 2018 inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa cuko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi rukiyemwo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abashikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta hamwe n'ubujejwe umutekano no gukinga mu gihe c'ibiza n'isibe I Bujumbura Raymond Imana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi abantu barenga 100 bava mu miryango 31 yo muri komine Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga 10 yo muri iyo komine bamwe muri abo Barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda uramatari w'intara Kirundo avuga ko guhungira muri icyo gihugu bifitanye isano n'imvo za politiki n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
imitumba 14 yo mu mazone 5 agize komine ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugeramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yabutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye. Abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi.
Aya nokuri kwa mongo nta tuntu na gice kwashize mu nzu nuko ubu twararimye twarateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye aheze yandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu kizemye nuko nuko
ari ubu kuva mu kwi 10 nta nigi tanyaga cyatanya nani mora na teragira nani bikintu ubu dutunzwe no mu misozi yo tanya gisozi niho tugenda guha ahira niyo hiyo kumukene ko haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho guhakabiza.
Bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta ntawo nubaguma bagenda nubwo baranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranimize kwandika araba banditse nyumba koma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bava Tanzania nabo baciye basubira mu Rwanda kubera urwo ruzubu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bazi yuko cyashe mu gihugu cyamwibarutse. None pesi bagiye guherera mu Rwanda
aho herereye hamaze kugenda nk'abanga
hari itorero rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamo tugafashanya ari utwo twarose tukabaha umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose. Icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twatukuru turatakaza cyane.
Muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Rwibikara. Ku baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike nubwo boba bashonje.
Hari umwe wavuze ko bari n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umenye biragoye gutahura yuko boba bariko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo. Zumvikana yuko ahubwo yo barindi politike y'abantu bamwe bamwe bababwira abantu ati nimuze tubatware muje guhungira hariya mu Rwanda bacha batwara mu kanda y'imahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba ari ivyo vyovyo nabajya abantu ariko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu.
Rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine Busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nibaravuga ati turako twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turagira imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta mwange ndaje cyo cyane ya yeju batoza badufashe n'amashyira atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka. Ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga
nshuti mwese mukunda ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hanyo bigarukiye tubashimiye kuba mwadutseza amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.